VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu, itariki 24 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Narindi kuri podium umutwe turaririmba hama Grenade iraturika. Turitse sinabandaje ndirimana cyane nihutira gusohoka kuraba ibyo ari byo cyasanga abantu bakomeretse ni Grenade heje gutegwa.
Uyo ni umunyagihugu yihutiye kuja gutabara abantu bari baguye muri Grenade yatewe mu gisagara cya Bujumbura muri quartier ya Nyakabiga. Iyo nkuru hamwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Abantu bashika kuri bane bakomerekejwe na Grenade yatewe imbere y'ishengero muri zone Nyakabiga ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Muri bo harimwo umupfasoni w'umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin Ivyabandi. Ibindi kuri iyi nkuru Eloge Willy Kaneza.
Iyo Grenade yaturitse nk'igihe cy'isaha 6:15 igihe abakristo b'ishengero ryitwa Garison des Ames riri mu Nyakabiga ya mbere bariko barasohoka, yaguye ku metero nkeya z'umuryango wo ku rwinjiriro rw'iryo shengero. Unumwe mu bari bahagaze iruhande yaho yaguye.
Je ndari hajya mbona akantu kaguye ku modoka, amubonye nca ndamva ikintu cyo kirasuma cyamuna yaturitse, sanumvira turitse. Nshe ndyama hasi je. Munyuma nabonye ivombe gusa cyandiruka mu bantu.
Nta muntu mugeze mubona.
Oya nta muntu twa tuba. Je nta muntu ugeze mba. Mugara babaza ngo bamubonye ngo ciya nawe nta babonye neza.
Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bibaza ko nyene kugira ico gitero yari umuntu yaje imbere y'iryo shengero yigira nk'umusazi, mu nyuma ntibasubira kumubona. Abantu barenga bane nibo bakomeretse mu mushuhira, harimo umwigeme yabaye rwose. Mu bakomeretse harimo umupfasoni w'umushikiranganji Martin Ivyabandi ajerwa agateka kazina muntu no gufatana munda. Aba bari mu bafashije gutabariza no guha ubutabazi bwa mbere abakomeretse.
Narindi kuri podium umutwe turaririmba hama Grenade iraturika. Turitse sinabandaje ndirimana cyane nihutira gusohoka kuraba ibyo ari byo cyasanga abantu bakomeretse ni Grenade heje gutegwa. Hakomeretse madamu wa ministre Martin Ivyabandi, hariho n'undi mwana yakomeretse cyane we yakava muraso mu kanwa muzo undi bazashaka ko yapfuye, akaba n'undi ya menetse jisho, akaba n'abandi bagemba bakomereka mu mbava ha Mike Ragira bacako.
Twicaye mu rupango tuzatumva Grenade iraturise, haheze nk'isegonde imwe tuzatubona abantu bavuye gusenga birukenga mu rupango, hariyo n'uyo mugore wa ministre bariko baravuga. Umugore n'umugabo baje birukiranga n'uwo mu ministre, ama macha duteruranya umugore tumucarika hasi yari karava maraso sana, turamufunga igitambara. Ibikurikira kwibarabara twasohose turaraba kwibarabara, ariho ikiziga cy'umwana twabonye, hariyo n'abandi bane bagiye batwaye bakomerese n'iyo Grenade nibo tutamenye suite yabo.
Babari mu ishengero canke abanyagihugu bakwibarabara rya 15 muri karitsiye ya Nyakabiga ya mbere iruhande y'ishengero rya Garison des Ames bose bibaza ko nyene kugira ico gitero yaragamije umushikiranganji n'ivy'abandi.
Twari turi nga mu rupango twe ivyo twibajije, kuko umuntu iyo yari kubarenganya rya Grenade urumva yaturikiye munsi y'umuduga. Twiyumvire twe mu vyiyumvire tegezwa kuba ari umuntu bari bari kumwe abonye ingene binjiye n'ingene basohose binjiye mu muduga, tukaciye twiyumvira yuko ari uwo muntu yagumye amukurikirana yaciye yibakubita. Kandi abataxi vero nibo babonye vyose bakubwira ati nta moto yarenganye, nta muntu yarenganye, itegezwa kuba ari umuntu bari bari kumwe. Baje bavanye ndari mu rusengero.
Sino byemeza cyangwa ndabihakane, ariko ugiye kuraba ushaka kubona ko hariho ipikisa nacho nuko ari we baba ari bakeneye. Barazi ko ari umushikiranganje muri leta. Nibaza ko baba ari we bari bako barondera abantu bo imitima yarabaye nabi. Imodoka yone yaje ati mbaye ko imodoka yone yononekaye cyane.
Aba banyagihugu basaba bajejwe umutekano kuwucungera birushirije, na cyane cyane mu bibanza bikoraniramo abantu benshi.
Ho kongereza umutekano ku bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amashengero, bagashyira abapolisi bakwiye, kuko ntivyumvikana ingene Grenade ishobora gutegwa ahantu kurushengero. Ikirindo cha polisi ata metero 20 zihari kugira ngo ushikire kwica kirindo, ariko nashobora kubona bari kubarahungabanya umutekano. Cyane cyane nsaba ko botongereza umutekano kwiye ku bibanza nk'ibi kuko niramo abantu benshi.
usaba inzego z'umutekano yuko baducungera umutekano kuko umutekano wacu ni muke sana twega abanyagihugu twaramaze guhababuka kubera ubwoba n'ukuri umutekano tuzigaye dufise n'umutekano muke sana turabasavye yuko baducungera umutekano inigihe bishobora kubuko ari igihe bahura binjira mu mpango kacusanga abantu atanakimwe bazu kacusanga nabo nyene barabatwayo kacusanga abantu baguye mu mporero kuco batazi nico gituma dusavye abajeje umutekano yuko baducungera umutekano bikwiriye
ibiteramo bibanza bikoraniramo abantu benshi byaherwa kuba mwijoro ryo ku minsi ya gatatu n'iya gatanu mu ndwi heze ku mugwa mukuru Bujumbura kwa gatatu igitero cabereye mu bunywero muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura cahitanye umwigeme nayo cabereye hagati mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatanu ahagara ari modoka z'amabisi zunguruza abantu cakomerekeje abantu babiri n'imodoka yononekaye iruhande y'ivyo kuri uyu wa gatandatu abantu batari bake barahagaritswe muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura kwibarabara rya gatatu ho mbere hafashwe umwigeme abajejwe intwaro bemeza ko igipolisi cari cafatiye inkoho mu rupanga bamwo no kuri uyu w'Imana abantu bagera ku 39 bahagaritswe n'igipolisi aho ku Musaga nyene Antoine Rumenyetso umukuru wa zone Musaga amenyesha ko abantu 9 bikekwa aribo bagumijwe n'igipolisi abandi 30 bararekurwa avuga kandi ko aba bantu bahagaritswe inyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu wa mungu hafatiwe inkoho imwe muri karitsiye ya Kinanira ku mugwa mukuru w'u Burundi ibibanza bihuriramo abantu benshi n'amashengero arimo hasanzwe hari abapolisi bahacungera mbere amashengero amwe nk'igitwa Eglise Vivante riri muri karitsiye ya Jabe hagati mu gisagara cha Bujumbura haraciye igihe bakoresha utwuma dusuzuma ko abantu binjira atabirwanisho bafise Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge Burikaneza kuri iyo nkuru udushikirije Umuririmvyi azwi cyane Papa Wemba ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yamenyekanye cyane mu ndirimbo z'ubwoko bwa rumba yitavye Imana kuri uno munsi wa Mungu aho yari mu gitaramo cyo bita concert ya Abidjan mu gihugu cya Côte d'Ivoire abakunzi biwe ku isi yose cyane cyane mu mbuga za internet bashikirije umubabaro barimwo kumva iyo nkuru turi kumwe ku telefone n'umukuru wa site ya internet Indundi na Great Lakes Mix yihaye guteza imbere umuziki w'abaririmvyi bo mu karere k'ibiyaga binini wakaba ari Pasteur Bagenzi reka tubwire uko we n'abanywanyi ba site yiwe bavyakirie Pasteur Bagenzi niriwe neza
ndagize mwiriwe na mahoro ngaho kuri radio
ego na mahoro murakoze gufata akakanya iyi nkuru uyu muririmvyi Papa Wemba azwi cyane gose cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini musanzwe mukoreraho muri ngano muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko murateza imbere imiziki yo mu karere k'ibiyaga binini iyi nkuru mwayakiriye mute
murakoze guhanagwanda bashimiye kubura muduhaye umurongo kwanza aho kutubabwira uko twiyumvira kuru rufu gumuntu twakunda umuntu no kuri jewe no vuga ko yari kigega cy'umuziki wo muri Afrika huko muzi umubirizo muri ururimbo indirimbo zose z'uno munsi zose zirimo rumba naho mukamuzi ko yari king of rumba kuri twebwe ngaha kuri site abantu bavyakiriye bababaye nkaba nashaka na jewe nifatanye umubabaro n'umujyango wabuze n'abagenzi bose biwe aho bari hose ku isi kuri twebwe bya twatangaye rwose twumvise ngo rupfu ruje giturumbuka tukaba duhojeje umuryango wabuze no kuri kw'Imana
none nkawe waramwumviriza ukiri muto ndakeka ko uravuze ko wamukunda kamwe mu karirimbo wakunda cyane kiwe wahora wumviriza canke ukiri na muto wumviza kari nka kahe
Ah, kariri mbona kunda chana na kariri boki tuwa moi, ni moi, angira chandika M O na Y I, kariri mbora wala muga shinze mwenye muga shinze mwa kumbiiza haragia huka kihagati umuna yana ka kita kadulan diwa kadumu ana, kwa kuwaja kumuro kumuzingi, no ni huo kariri mbora tu, pastora gata mbora tu kariri, zero niko kariri mbora niwo kirako, moi maki.
Harama jambo none papa Wemba yaririmba wumva ukunze canke wumva gufashije mu buzima busanzwe bwa misi yose.
Ah, yaririmba gose muri Iringara amajambo keshi wasanga amajambo akunda kuza zigeza kwasa ariko nta majambo nigera ufata mutwe ico narinzi ico nuko hageze ko ibiryoha bya batwavuga za kwasa ariko si sinigeze nishyiramo kufata amajambo ko yari muri Iringara.
Birumvikana cyane rwose. None abariri abanywanyi kuri site yawe bariko barasaba indirimbo ziwe uno munsi uraza kubacishiza ko kuri site yanyu indirimbo ziwe ahanini.
Twebwe nico na kanini ubiye no kuri page za kusanga ari ifoto yiwe kuikuma kuri no kuri radio web dufise ni ndirimbo ziko zivuga ziwe kugira tumwibuke uko n'umuntu yakoze ikintu kinini rwose no n'abanyarwaruka bwo muri Kongo mebe tureke no muri Kongo no muri Afrika hose sinzi ko muziko ari we yazanye ibintu byo kwambara neza ari mu bantu bazanye ibintu byo kwambara neza abamwita Roi de la Sable. Sinzi ko murabona ko n'ubu mu muziki urabona ko abantu bakigendera ko kuri jeho nibaza yuko kumuha agateka nkako n'ikintu ngenda
birumvikana. None murafise mukorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika site yanyu ariko murafise n'abandi mukorana nabo mu Burundi bo bavyakiriye bate abo mukorana abagenzi banyu mwumva bavyakiriye bate?
Natwebwe natwe nk'ubu twebwe ngaha jembanje muri Arizona Phoenix na vyutse naje sanga ubwo amakuru yuzuye kuri web naje na ahubwo nibo babitubwiye bavuga ati ngaha twe turi mu turagandaye duheje kubura umuntu icon haje kwitaba Imana hose babya mu Burundi muri mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania hari abakozi bose ba Great Lex Mix ba Chillen Entertainment bose hakintu bavuga uravye no kuri za Twitter hose nivyo ari kubivuga ngaha.
Murakoze cyane goste Pasteur Bagenzi umurundi afise site Indundi na Great Lakes Mix yihaye guteza imbere umuziki w'abaririmbyi bo mu karere k'ibiyaga binini. Turagushimiye cyane. Turi kumwe kandi n'undi murundi wewe ari mu Bubiligi, mu gihugu cy'Ububiligi Bruxelles. Turi kumwe na Yves Musoni nawe nyene yatubwire ingene ibura yabakiriye iyi nkuru. Yves Musoni turi kumwe?
Ndabashimiye kwetwa iyo nkuru yaciye umugongo kuko papa Wemba yari umuntu twovuga yuko yari nk'umwami w'umuziki bakunda gucera muri Afrika kumviriza reka no ku isi yose bitarumba rero twebwe iyo nkuru yinca umugongo twayakiye n'akababaro kenshi rwose reka n'amajambo dufite tuvuga turagandaye.
None nk'urwaruka mwebwe mu rwaruka ruri ngaho mu Bubiligi, urwaruka rwari rucumwumviriza ko ubunyi hasigaye hari abaririmbyi benshi muri Congo, mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi hose, abajene bo mu Bubiligi bari bacumviriza papa Wenga ko benshi basa n'abantu bakuze bamwumviriza?
Oya, kino bavuga nuko papa Wemba yari umuntu ya niwe yatumye umuziki umuziki wo muri Congo uje utera imbere mu makungu hose ukamenyekana. Ndoko yari umuntu abantu bose n'ukiri muto yumvise umuziki wa papa Wemba yaca shiduka akawutamba akawumviriza kuko yagumye ari umuntu. Eka mbere papa Wemba yarakuze n'imiziki yaririmbana n'aba bakufero mide n'aba werason abantu bose bakaruhari mu miziki muri Congo. Twumva n'urwaruka ubu bose bavuga ati ubu yari umwami w'umuziki w'abanyafurika ndetse abanyafurika bose urwaruka
abakuze eka mbere abasaza muso umva ko umuntu yacuraranga bino bishimeye bose.
None ngaho mu biri gikutuzi ko hariho abanyekongo bava muri Republika ya Demokrasi ya Kongo benshi cyane gose cyane cyane mu gisagara cy'u Buruseli, hari ikintu boba bakoze kuri uno munsi cyo kugandara canke cyo kuvuza indirimbo ziwe, hari ikintu boba bakoze?
Bo ikino kugira amenyesha nuko nka i Buruseli ugiye nko muri za quartier Matonge hose wumva ariyo muziki ya muziki ya Papa Wemba ari mvuga abantu bicaye bakumva muziki wumva ko nyine hari ikigandaro, wumva ko nyine mu Buruseli abantu bagandaye eka twitize mu minsi zako bazukura ikintu bamwibuke ko abanyafurika bose banga mu biki bakunda umuziki umuziki wo muri Congo baje bagena akantu bamwibuke ko.
Urakoze cyane rwose Yves Musoni, umurundi aba mu Bubiligi aho abanyekongo benshi n'abarundi abanyarwanda bakunda baba kandi bakunda kuvuza no kuririmba indirimbo za Papa Wenga uja mu bubare mu maresitora handi henshi kuko bakunda umuziki wa Papa Wemba. Urakoze cyane rwose.
Yego murakoze cyane.
Ubu rero ni mu mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza dutegurirwa na Studio Ijambo i Bujumbura mu Burundi. Mwitege amatwi.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya Studio Ijambo na cyane cyane mwebwe muri ntatangwa mu kiyago cha politique Ntorere Kazoza. Jerome Nyunzimana ngende ndabahikaze muri kino kiyago ndabifuriza amahoro mu banyu. Uno munsi mu kiyago cha politique tugiye gushimikira kwitituka ry'imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi na cyane cyane ku ngaruka zayo ku buzima bw'abanyagihugu. Nkuko batari bake babizi, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni bihugu bivukanye, ni bihugu bisangiye byinshi mu buzima bwa misi yose, ku buryo abadasanzwe babizi mbere bashobora kwibaza ko coba cahoze ari igihugu kimwe. N'umunsi rero nkuko batari bake bumaze igihe mubikurikirana, itituka ry'iyo migenderanire riraserukira mu majambo ashikirizwe na bamwe mu ndongozi z'ibyo bihugu bibiri, bikagaragara yuko muri kino gihe imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri itifashe neza. Umunsi rero dushimye kurabira hamwe ingaruka z'iryo tituka ry'imigenderanire ku buzima bw'abanyagihugu baba muri komine Ndega ku mupaka u Burundi buhana n'u Rwanda. Reka dutumeyo Krisi Munezero.
Turavukana turi bene mugabo umwe, dusangiye ugupfa no gukira uburaro n'uburamukuru.
Jewe banyitanya wenda Pascal nkabamba ku mutumba wa Gisitwa, ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ukuvuga kuvanga ha gushika ku ruzi, kuko ku ruzi ni hajya uburyo uvuye ngaha ugashika kujya mahantu karabo cubona uruzi akanyaro bwo niko kometero 300.
Imipaka iteramera nk'ihagaze ngo Rwanda bagugare. Kubera Burundi bona bugaye imipaka atamuntu yoje Rwanda ubu. Ubona uva ko tubayeho nabe kuko nk'ubu mu iki gihe beshi baba bagiye kwipagasiriza mu Rwanda. Cyangwa urabona nk'ubu twe ko twari tubayeho keshi twaza gusima mu Rwanda. Nukuvuga impunzi zose twambara zava mu Rwanda. Kubera tuba ku mupaka twaje kuzigura mu Rwanda, ariko gushika ubu nta muntu yokandaje ntaje kurukombe kuko bakubonye ubucumererwa nabe. Kubera rero icyo kice gituma tubayeho nabe kuko nkuburabona mu iki gihe ni mu gihe cy'inzara. Numva rero ari mu gihe cy'inzara ntitoja kupagasa, ntawo ja kupagasa mu Rwanda. Muri naho urabona naho heshi harashonje, ntahantu hoja kupagasa. Rero je nova kwino ari uko tubaye.
Je nitwa Ndayisaba Edouard. Mpambaga muri komini Ntega mutumba Gisitwe agacembira kigufi. Inchuti mu Rwanda ziriyo ariko kubera u Rwanda bagugaye ubu naho yo nakubona uri ku rukombe rw'u Burundi ntanakuramutsa. Kaje avuga ati none ndamuramutse zyo dushikirana gute. Ubu rero nka twebwe ngira ngo urabona nk'ukuntu tumeze. Nagasabune ntitukironka. Nagahuze ntitukironka.
None kubera iki mutakaronka?
Kubera u Rwanda bagugaye.
Ni u Rwanda niko bahisa bune.
Oya kubera twaragenda gupagasa nk'ubu u uragenda igwanda ugakorera nk'igihumbi cy'amanyarwanda ugacuronka 2005 by'amarundi. Urumva ko washuronka irasiyo n'isabune n'umunyu. Aho rero nizo ngorane kwe dufise.
Mbe bababwiye ngo ni kubera kibahugaye.
Twebwe twese no kumara rero turavyumva. Bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda cyo giteza umutekano muke igihugu cy'u Burundi. Niyo gituma rero bugaye imipaka.
Nzwa Maria Sabindeme. Aho yefungo n'ukijabuka.
no twajabuka gute namato barakuyemo nubwo bigeze gushiramo ku cyambo cyo baragusaturiye mu rudo
none wowe hari ikibazo bigutera
ikibazo ndagifise no kuvuga ubwoko bw'ijya kakijya tugiye Rwanda ishati wayigura igihumbi ejepuka yigura igihumbi mugabo sobwe ni Burundi ijya uyibazije bako 2008 no kuvuga nk'umuntu atari bwagure nkakongwa baragahaye umwana Nuko narakugiye mu isoko ntiwumviriza uca umuheke inyana waganda kushiba gacaba mwirukana
eh nagira ngo muranjana ku mazi nyine munyirike iyo myonga murima munyirike hakujya
hakujya
umuntu ware gutembera mu mazi n'ubwato
eka nawe batajayo bo kujana gutembera yagute yego bavuga ati kumbe hazuhava cyo tugira nabe aturutse hakujya
n'icyo mwe muraheze mukabitahura
turabitahura nyene tuvuga tuti nakwe kumbure badukinge ntege cyo tuba twabatsunezerewe yego
itwanyawe ndayinase
naho ngo haru uvya harishika ugasimba hariya
hehe cyane gose
bihitwa gute hariya hehe
inyabitare
byarabibishika ugasimba inyabitare
igituma ko hadusembera mu Rwanda hatwe gatukire abajambera twaratugura nk'akantu kagatungwa cyangwa nk'akantu gashobora kuvanga amafaranga nkuba akantu kakagura ino nk'ibihumbi bitanu mu Rwanda gashujyana gacagwa nka bitanu by'amanyarwanda gashoza kuvunjisha gasanga uri kwaronka akantu kakanyungu gasusanga uri kuri yungayunga ura nakantu warikeneye uranakarose kumva zuko wagiye guhigirayo agasomba kandi kandi ubu nkatwebwe biranadutera n'umutekano muke kubera yuko twaraturonka izo nyungu ubu tukaba tutazironka none cyane gose ubu nkubwe hoho ni nkombo nyinshi kubera yuko twahora duhana nyene utuntu nyene twudufaranga nkuko nyene gushika nkubwo tukaba tudashobora kugujayo tuturonke ubu rero biranatuma twebwe tugira ibintu by'ingorane nyinshi tudashobora no kuvamo dufate nkubwo tukagenda gusoma inzoga zijya bitane ntuze ya imbutambuta zijya bitimbutambuta tukugira tuze turazisomera none ubu ntitukizirona akanyota roha guma kadu kasho nyene katunyara bya Burundi nawe nibyo wibonera
uburengo muranyotewe
yo kunyote kwa gusa birarenze
none ako kayoga mwavuze ngo kitwa gute
kitwa imbutambute
kandi bagakuzwe mu
cyane bazi ko kakaganwe mu bitoke bagaca ba bagira nibindi baca bavangiranira kugira akayoga nyene gace karonka umwambiro meze neza kajyo
ine ntimuzi kugakora komo nibitoke byuzuye
twobishobo ara
nagira ubwo buhinga nabwo nyene mwaragiye kuburahura kugira ngo muze munanywa akayoga kajyo
nabyo twashobora vema
twe turavye nk'ibihombo byishi twarose n'ibyishi cyane nko nkariho nk'abantu bari mirayo imyumbati biharage ibijumbu imyumbati byishi bwo kuvuga igihe bugariye we wararimiye hariya inzaranye matiza guhura nayo kumva ntuja gusoroma cyane bakaboka bafite nk'umuntu wa waragabiye hariya cyane bakabara kugabiye ino umva rero nk'ubu ufite nka shop umwara hebanye naba ari ntungo cyane nka ofiseyo amafanye ne bavuga ati nze ndayikore ko nturonka ubu nyine kwemera nyine ukatimba nakundi umva rero nk'ubu nyine ni kwigumya nyine nakundi umuntu aharaba nka kujya nyine umuntu araba inzu y'umwishwa kera naho nyine atari ubu
Yego. Abanyarwanda bo hari ico baza kurondera nga.
Abanyarwanda bo bafisa gahinda bararize barahweriye ati cyo dushikana hariya. Bo rero nubwo bagubitoke irusanzwe. Barungwa barukuye ino. Bange no gupfinzwa kaziri mukubica kubera akaba kine babuze.
Ubwa mbere nagiye ngiye gupaga sayo ndagumayo nanduka ndashaka umudamu. Maze kumushaka ndamuzatrubatse nubwo turi kumwe ino tuvyaranye kabiye. Nyuma yaho rero tuzakumva iyo migumuko. Derebye keshi je narababaye cyane kubera banyugariye kwa mbabukwe niho mabukwe mfise nta mama siganye niwe yari nka mama kwa data bukwe agacena niho nabankunda gukora agacere keshi niho nakarimira bamaze guhugara nyene harashitse gihe nyene numba ndatabagaye umutwe ndawuta gushikana aho nshaka kunogurisha imirima ntibiba bikinkunde kubera ubugaye guko nko mugihe bashaka kumva wagiye Rwanda kwebwe kwagize ubwo babamwe bayo umvise ko agiye Rwanda ushobora kugaruka ukagira ingorane ubu rero twebwe nyene munyere twiberengaho
twiye kubwacu ko twumva ko kugira ngo imipaka yugwa ko byavuye ku gihugu cy'u Rwanda kandi keshi ngira ngo abatunze amaradiyo baravyumva ko byagize n'uvuga bw'igihugu hejuru umva nka twebwe twedutegereje nyene bari aba batware bo hejuru ikibazo kuramwo nako tukaronka umutekano
aba twari buhinjuru nyene ndumva ko ari bushimikira ko ubasabiki
twe cyo twabasaba twabasaba nyene ko kobogirana ibiganiro hamba twe tukaronka amahoro bakatwurura nyene tukaguma dutembera ko twarusanzwe dutembera
nkuko nyakobaho umukuru w'igihugu akuye ko nano umukuru w'igihugu w'Rwanda kugira ngo babisubiremo kugira ngo imigenderanire yongere kuba myiza mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi twongere tuja duhana nkuko twahora duhana twose mu mutekano kuko nibo bakuye kudufasha kurumva bijya ibintu byo kugana imipaka byavuye mu nzego zo hejo bavuga ati kuberu Rwanda rumenaneye nabi n'u Burundi ngo barurungikanye kabaza kurutera yituma batumye imipaka rero Burundi bace bayoga kagari twasaba yuko nyako wa president uvugana na president w'u Rwanda bakumvikana kugyanga imigenderanire yongere kuba yose kuko twebwe hakuri Rwanda hari hatugize urumva nabagwe ko ariho twaza gukura gahuzu beshi baza gusoma n'uduharage nkubi biharage no bizimbya akaza kubigurayo umunyu bakaza kugura icyo ari cyo cyose akaza kugikurayo kandi n'abanyarwanda nabo hari cyo bahumbira abona abanyarwanda barazi no bagatora inzoga cyangwa n'ukeneye kuja kwisaba akaja kwisumira utuntu nawe mu Rwanda tatuliyo ariko gushika ubu nta munyarwanda yokandagira na kandagira yo merwa nabe kandi gushika ubu nta n'umurundi yoje Rwanda kuko ntaho yoje urumva rero n'icyo gituma n'abanyagihugu nabo babigire magahombo kanini eh kwa ta muntu akija gusoma yo kandi atanu uja gupagaza yo
kwebwe twoshima nka president w'u Burundi bavuganye na president w'u Rwanda ibikorwa bikaja mu ngiro bakugurura kuruzi kwa Kanyaru nabo bagira gihe kumbe nyimbati Rwanda ryaho nyikwe mu gihe twari dusanzwe tuyifise bakaza kuyigura ino none ubu rero ubu nta kintu na kimwe namwiriwe ntitugihana beshi twari dufise beshi bari bafise amatelefone y'amasimu y'i Rwanda ubugare baciye batagukwa ntanu bakura amayinite nkigihe urumva ntiwovugana n'umunyarwanda mutazohora ngo muramukanye kwe beshi turahafise y'incuti mugabo ubu ntibigikunda nyene twarahebanye
mbega mufaso ni mushamubana gute n'umunyarwanda na urumurundi
oya jewe ntikocanamo n'umudamu wanje guko impamvu tutocana mudu tugiye gucanamo ntikoca dukurikiza ibyo hejuru kereka nkigiye amategeko ashobora kuvuga ati turabasenye nta munyarwanda dushaka n'uwarutunze umugore w'umunyarwanda nasubiri wawo nabo ubutunze umugore w'umurundi kazi agaruke i Burundi
ubwawe ndumvumenga biraguteye ibibazo na cane cane mu muryango ubibaza ko ari ndiyo ushobora kukemurira ibibazo ufise bivuye kuri yongingo
umuntu anyemurira ibibazo kereka bivuye hejuru mu rwego rw'igihugu igihe bogira imigenderanire bigakunda bakugurura abantu bose tugahana amazi nk'uko bwa mbere twayahana tukongera kurabana tukaja kubareba no bakaza kutureba ibyo byo kwebwe abantu benshi byo tunezera kuko mugwa twebwe mu rwego rwo hasi ibyo ntibyokunda kereka bivuye mu rwego rw'igihugu hejuru mu gihe president yokumvikana na president w'u Rwanda mu bantu bo hasi nta muntu n'umwe yovuga ngo arahindiye mikibazo ngo ntibikunda cyankwe ngo birakunda kwebwe kuba tubyumva ku maradio tuvuga yuko ikibazo nyene kiri hehe kiri hagati na hagati mu bagabo babiri president wacu na president w'u Rwanda kuko twebwe ubu nta kintu na kimwe kigisigaye dutegereje kizova hejuru gusa kizova giheze
ese mugezi byo nibiki ubona ugiye ntacyo dupfa
nde kumenya uko abarongoye intara ya Kirundo bakiri ibibazo bashikirijwe nabo barongoye tukaba twaraganiriye na Gerard Ngabonziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo
turafenge tuba tuducungere uruja n'uruza ku mipaka aho ni kumva z'umutekano mugo uyu munsi ntawo uvuga ngo mipaka irugaye abanyagihugu baragenda imodoka ziragenda arabaramukanya baragenda bakagaruka
hari cyo umwe arashobye kubona cyo bacarahindutse ku migenzanire y'abanyarwanda n'abarundi bahora baramukanya cyane naho bahora ja kurondera cyo rirenza aho hiyo
nabo byobageza murazi yuko mu gihugu cy'u Rwanda ariho imigwi uko vyagaragaye yarikira yateguwe kandi kandi kongekana tere kumvuze umutekano cyafinye twitunga yugira ngo umutekano kumapa kumipaka ngumucungerewe ico kintu cyo kupagasa no ngamuduga ashaka kupagasa kandi n'uyu munsi mu Rwanda baragira kupagasa mugo kumvuze umutekano turacungera neza uruja n'uruza rw'abene gihugu bacu
sicyo ijambo
Ndagushimiye Krisi Munezero kuwa dushikanye muri komine Ntega ku mpaka w'u Rwanda kugira ngo turabire hamwe ingaruka zitituka y'imigendere y'u Burundi n'u Rwanda ku buzima bw'abanyagihugu baho. Reka nshimire namwe mwariko murakurikirana ikiyago cya politike Ntorere Kazoza Jerome Niyonzima nongenda bipfurize kuruhanirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.
Aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha turashimiye bagenzi bacu kuri studio Ijambo y'Ubujumbura mu Burundi. Ndashimiye Fatuma Kalala Lemasia dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri aka kanya. Ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka umunsi w'Imana mwiza murakoze.